aja kwereka abashinga amateka umugambi kugira bawemeze nkuko amateka biteganya umushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yasiguye ko aringira kamaro cyane muganga atadende ku mana
urero muri no mugambi urimo novuga ama projet ya atatu wakira usanzwe ushigikiye kuvuza abana n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka aharimo amafaranga miliyoni 45 hakaba n'undi mugambi wo gushigikira abenegihugu ikiyemoramesha kiya kugira ngo nabo nyene bakurikirane iby'amagara y'abenegihugu muno mugambi naho nyene hari miliyoni 4 n'ibice bitandatu z'amadolari uyu mugambi ugizwe n'imiliyoni 46 n'ibice 4 igice kinini murumva neza yuko ari gushigikira kuvuza abana hamwe n'abakenyezi bibaruka nuko twazanye umugambi kugira ngo nkuko bisabwa n'amategeko banyakuba bashinga amateka bitore n'abanyagihugu bashobore kuhezagira hanyuma hazobe ratification bikunde amahera ashobore kuza aje gufasha kuko bitekanijwe yuko nk'amafakture ya gratuite yo mu kwezi kwa gatanu kuturimo kwa gatandatu n'amezi akurikira ari umugambi uzoheza ukariha amafakture
ariko umugambi nubwo abatowe n'abanyagihugu bawemeje hari aberekanya amakenga nk'umubyeyi Jo Chantal akeneye ko atadukingirizo twohabwa urwaruka ku buntu
ndashaka mbaze ko le centre des jeunes ou amis des jeunes zoba zirimwo kugira ngo zibe renforce nongeraje ndamuvunira akagohe ku ma service bahanda ces centres twumvise abantu bashikiriza ko bo baronswa ubufuko kandi tuzi kugwaruka by'ukuri ko bigishe ngakwihangara cyo twabasansibiriza ukundi
Beninya nishimwe nabasanga umugambi ukuye gutunganywa neza kurusha ubweza habawugenewe baronswa n'imiti atari gusuzumwa byonyene
aho duhereye turabona ko hariho abana bavugwa n'abakenyezi bakibaruka ku buntu ariko hakaba hariho imiti babandikira ugasanga ntibayironse bikaba ngombwa yuko bayiriha kandi tuzi ko bategerezwa kwironka ku buntu twagomba rero tubaze umushikiranganje ko hariho imiti yandikiwe ko baronka n'iyindi badashobora kuronka
Umwitwara ariko wa mushinga amateka nishimwe n'abakenyezi batari bake nk'aba bo mu ntara ya Bubanza mu burengero barawushimangira
utwo turusho turatwumva turatwumvisha amatwi nukuri twebwe aho karusho none koko uboneke mu iyo miti koma akomeye none tukaba tutabibona cyukuri nta karusho kahari nukuri umuntu avugwa ku mafaranga
kuvugwa ku buntu n'ukuberuka ku buntu kuvugwa ku buntu baravuga ngo bariko baravugwa ku buntu za wumva ngo ni ngo genda wigurira imiti nkakora naje byarashikeje ejo bundi mu kuhezi guhezi kwa kabiri nafisi kibazo umugabo ntichabujije ko bambira ngo ngo nta miti hari ngo waje utevye nta kundi nabaza none ejo noza no yironka ngo ivyo je ntumbaze naye mutsengiye kuyigurira ivyo rero mbere mu vyubuganga hoho barakwiye kuhicerera gose nko mu ntara yacu mbere biranarenze aba bana umuti ukomeye ntawo baguha bakugira genda wigurire haba ku bavyeyi nuko kuko nyene baruka ntangora mugana aho nyene uravye nabi hari ntuze icupa kugira bakukurikiranire neza abuturushye yari yadutanze n'ukuri abishira mu ngiro ni bari ngorane ntibazi ico bajeje mu majambo make
Beda nyandwi waraje ushinga cyane ni gujirana ry'abantu mu Burundi hejuru y'abanyagihugu bataronswe imiti uko vyari bwirijwe
Jewe ndashaka kubazanya kuba wa mushikira nganje ko izi mfashanyo aya masezerano atoba yaragerageje gukora ku mugambi wa planning familiale ndakunda kujira hiyo hagati mu gihugu hari niho mba kiretse ngundi Bujumbura umugambi wo kugabanya umurindi wo kurondoka umengo ntabwo ukomeye gose hari ahantu je mpora nibaza ibibazo iyo ngiye hiyo mu mavuriro hiyo muri interior umunyagihugu afise uburenganzira bwo kuronka imiti mugabo akamubwira bati uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho uyu muti nta uriho
umushikiranganje ndi ku mana arahumuriza ko tunenge tugiye gukosorwa
uko twe turiha ibyo baba bakoreye abenegihugu birashika rero by'ukuri umuti ukabura igihe hari umwenegihugu rero yawiguriye ntibawurihisha ko leta isubiza ibyo baba bakoreye abo bantu bafise iyo assurance bavuga abari imana buri munsi imyaka 5 n'abakenyezi bibungenze n'abibaruka mugabo iyo umuntu ashoboye kwirihira nta kundi twayamusubiza kuko nabaye abafashije leta mugabo twe tuzokora ibishoboka kugira ngo imiti nyinshi ishoboka ibiri mu mavuriro kugira ngo izingorane zigenda ziraboneka hirya no hino zigabanuke
kuva mu 2006 Burundi bwashyizeho umugambi wo kuvuza abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu ariko muri iyi myaka 15 ishize ishyirwa mu ngiro ryawo n'ubu riracahura n'inzitizi zaturutse ku izingama ry'igisata c'amagara y'abantu ryatewe n'imyaka itari mike ico gihugu camaze mu ndyane eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.